VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi bahaye ikaze kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Murumva Radio Ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 I Kigali mu Rwanda, mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2.
Twebwe twatwishaje kwita ko turatonora ibiharage. Tuko turatonora ibiharage tubona genatira kubise abajya bataksimere bari imbere yacu tubona baraguye hasi. Barajyana maraso tugize uko cyagato turibuka.
Uwo ni umukenyezi waruraho grenade yaterwe ibujumbura mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigarukaho mu kanya mu makuru yacu yibanda ku Burundi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi witeguye gufatira ibindi bihano igihugu cy'u Burundi. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga muri uwo muryango kuri uyu wa mbere bavuze ko biteguye gukaza ibihano ku rwego rw'ubukungu ku gihugu cy'u Burundi nyuma y'uko kinaniwe gukora ibiganiro byo gukemura ibibazo bya politiki biri muri icyo gihugu, aho abantu barenga 440 bishwe. Abo baminisitiri babivugiye mu nama bagiriye i Bruxelles mu Bubiligi. Izo ngamba kandi bavuga ko zizafatirwa abakora ibikorwa bibangamira igihugu, biganisha igihugu ku rugomo, ku ihohotera rikomeye ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ariko kandi ko n'abazitira igisubizo cya politiki izo ngamba zitazabasiga inyuma. Mu Burundi rero, mu Burundi rwagati, mu mujyi wa Bujumbura, umwana w'imyaka 11 yishwe, abandi 32 barakomereka mu bitero 6 bya magrenade byabereye ahantu hatandukanye mu murwa mukuru wa Bujumbura. Ministri w'umutekano Alain Guillaume Munyoni avuga ko ari ibikorwa by'iterabwoba kandi ko inzego z'umutekano zizarwanya abantu bose bakora ibyo bitero kugeza hadasigaye n'umwe. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Ivyo bitero vyabaye bikurikirana. Igitero ca mbere cabaye igihe c'isaha 2:10 kikaba cabereye hagati mu gisagara ca Bujumbura. Grenade yatewe yaguye iruhande ya station y'ibitoro, ikaba yakomerekeje abantu 8 nkuko bivugwa n'igipolisi. 3 muri bo bakomeretse cyane. Abagabo 2 bari kuri iyo station y'ibitoro batubwira ivyo babonye.
Je nagiye kubona ari n'icyari ya kinogo cha essence. Ngiye kubona mbona ikintu kije kitembera hasi. Gishitsa twumva kiraturitse, twese twakiye tugwa hasi, tugarutse ubwenge bugarutse, dusanga bamwe bakomeretse. Je nabonye abarenga 10.
Nta mukozi yakomeretse, bari abantu bariko bararengana muri station.
Mu minota 15 ikurikira haciye haturika izindi grenade 2, imwe yaguye muri zone ya Buyenzi iruhande y'isoko nkuru izwi ku izina rya Ruvumera ku ibarabara rya 19, iyindi terwa muri karitsiye ya 5 zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura. Iyo grenade yatewe mu Ngagara yaguye nko ku metero 80 z'ahari kambi y'abapolisi bacungera inzego za leta API, ikaba yakomerekeje umwana w'imyaka 10 nkuko bivugwa n'igipolisi. Ubu yari mu Buyenzi aho igitero caba.
Ari mvuye hamubwiza nje kubika amayana kuri banki, aha kuri banki BCB. Burya nshitse ngaha mnurutse moto ngira ninjire mu muryango, burya numvise ikintu ngo pfu ubwene banana barakanze ndaraba ngaho sanga igenade ntiraturika. Burya nirutse nyene nca ngaha no gukungagurika ngaha nakungutse no munsi yaduhekanye nawe yanakomeretse ku ntunze ku maguru ariko arahoho. Abakomeretse n'umwe buza mutwaye ni moto, bamutwaye ni moto yakomeretse mu naha. Burya nshatu tunama ngaha tugira turakusha nyene nkuko hasi.
Igihe cy'isaha 4:05 naho hatewe grenade 2 ku rwinjiriro rw'isoko ya mbere nini ku murwa mukuru Bujumbura yo muri zone ya Ngagara aho benshi bita kwa Sioni. Umukenyezi ari mu bacitse ku icumu.
Twebwe twatwishaje kwita ko turatonora ibiharage. Tuko turatonora ibiharage tubona grenade irakubise abajya bataksimere bari imbere yacu tubona baraguye hasi. Barajyana maraso tugize uko cyagato turibuka, tucatumva kandi yindi yavutse cyadutera twiruka twinjira mu isoko indani. Twinjiye mu isoko indani na yindi kandi nasubiye kumva ivuga cyaturagaruka sanga abantu bose andi bakomeretse. Abapfuye nabonye 2, abandi bakomeretse nabonye 3. Uko je nacenge nanera niruka nageze hariya inyuma nagenda ndava maraso ukuguru sinamenyera ibindi byabaye.
umushikiranganje w'umutekano Alengiyome Bunyoni yavuze ko ibitero biri mu rukurikirane rw'ibikorwa by'iterabwoba nubwo biruko umushikiranganje Bunyoni yaremesheje abanyagihugu ku inzego z'umutekano ziko zirakora kandi ko atamutaru abagize ibyo bitero bazoziterana ari mu kibanza cha mbere cabereye mu gitero hagati mu gisagara cha Bujumbura umushikiranganje w'umutekano yemeje ko igihugu cy'u Burundi kitazigera na rimwe cemera ko hari ibitero by'iterabwoba ku butaka bwacu acagabisha irya nyuma abakora izo bitero
twobita ko ari abateroriste nk'abandi batera amagrenade mu bene gihugu bibereye mu mahoro birababaje kubona nkuno munsi hari izo grenade zatewe akaba hari abantu bashika hafi 30 bakomerekejwe nazo kandi abenshi tukabona harimo abapfasoni harimo abana ubwo rero nububisha byari niterabwa bwo gutera ibyatsi twashaka kumenyesha icambere yuko izo nkora bara zitosya bwose nabo rero twobabwira tuti iyo bari n'ijambo rya nyuma tubabwiye kugira ngo bisubire ko babihebe bafate inzira y'amahoro nkuko abandi bari ko barabikoresha uko Burundi bwarahagurukiye kugwanya iterabwoba haba mu gihugu cacu cy'u Burundi cyanye gufasha ibindi bihugu bifite izo ngorane tuzogikora rero dufatanije n'abene gihugu
ibiharuro mfata kibanza z'igipolisi bivuga ko umuntu umwe yikekwa ari wamaze gufatwa hongera hafatwa ipikipiki yakoreshejwe muri ivyo bitero mu kiringo c'imise 13 aba bantu 32 bakomeretse kuri uyu wa mbere bakwije igitigiri c'abantu 95 bakomerekeye mu bitero vy'amagrenade ku mugwa mukuru w'u Burundi muri ico kiringo nyene abantu 8 nibo basize ubuzima mu bitero bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura umwana yahitanywe n'amagrenade kuri uyu wa mbere nabagize umwana gira kane yishwe mu bitero by'abantu bitwaje inkoho n'amagrenade muri ico kiringo nyene Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Eroje turagushimiye cyane kuri iyi nkuru si mu mujyi wa Bujumbura gusa havugwa grenade no mu Kirundo haraye hatewe grenade aho umuntu umwe yaraye hasize ubuzima batatu bagakomereka cyane muri icyo gitero cyakozwe n'abantu bataramenyekana bari bitwaje imbunda n'amagrenade mu kabari kari muri quartier ya Runanira mu mujyi wa Kirundo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze adufitiye inkuru irambuye
Kubunywero buri muri quartier Runanira mu gisagara cha Kirundo niho haraye hatewe Nsavyimana Ernest yarajejwe igisata gitunganyiriza abarungika canke abarungikirwa amafaranga avuye hanze y'u Burundi mu banki Interbank mu gisata cyo cingozi yace yitaba Imana ubwo nyene Mathieu Nkunzimana ari muri batatu bakomeretse aho twamusanze mu bitaro byo mu Kirundo niwe yashobora kuvuga bitagoranye uko vyagenze
baduteramiye mu kabare aho bita kwa Kinigi twari kumwe n'abantu bwa mbere bujye turi ko turaheza acahaza umuntu umubanyi twari duje no kuriha fakture tugira dutaye uwo mubanyi twari twakoranye urubanza ku wa gatandatu ansaba yuko twokwiyongera mbwa twe twitwagera ntsenye duce tuguma tuganira kugira ngo duce dutahane duce twumva atangwa kuvuga amasase hanyuma na grenade niba duce turashwiragira mu turi ko turashwiragira rero uwo mubanyi wanje oya yaciye apfa mugaje nacingwa hasi ngenda ndakamba kamba nshitse muri saro iyo mufaso na aho tugira cyasanga n'umufaso ni wanje yakomeretse uwo mufaso ni uwo munze w'umugenzi wanje wewe sinanabonye aho yaguye
ubasanzwe haranira gateka ka muntu mwishira hamwe rigiteka aserukira mu ntara ya Kirundo avuga ko yahora yama yiteze ko ibintu nk'ivyo bishobora kumushikira kubera ivyo akora ariko afatiye ku mibereho yo yitavye Imana avuga ko adashobora kwemeza cyangwa hakane uwo ubwo bugizi bwa nabi bwo babwari burondera
naguma nibaze ko bishobora kunshikira kubera akazi je nsanze nkora ibyo byo cyagateka akazi na muntu nibaza ko byo bari ibyo ariko sinushaka kubyemeza ngo ndabihakane kora ndavyo umuntu mu banyi wanje nawe akora mu ibanki nibaza ko atabindi bintu bya biri nyuma mpunze mugaye cyo kwibaza yuko byo nshikiye nze n'ibintu naguma ndindirira
iyo grenade itewe inyuma y'indi yari heruka gutegwa muri quartier ya Murama mu bunywero nyene ikomeretsa abantu batanu hari haciye iminsi 3 gusa abanyagihugu mu gisagara cha Kirundo basaba bajejwe intwaro n'umutekano kongereza ingufu zo gucungera umutekano na cyane cyane mu bibanza bihuriramo abantu benshi
banyine bitugwa nayo niyo mba byo tugwa neza nyine tuguma twumva abantu barimo barapfa mba byo tugwa neza
tuzashyiranye ne nabi nti tuzumva neza nara yashirikira hungabanwa n'abantu tutazi erumva nyine nti bitugwa neza dusaba nyine nk'abajeje intwaro abajeje umutekano bakabikurikirana bakaraba konto bimeze
nyine kububare nyine kwanda nyine beshi kandi rabeshi usinga nyine bacu nyine bahacunga nyine
Mustani wa komine Kirundo Stani Misago avuga ko ari ubugizi bwa nabi busanzwe kabashaka kwereka amakungu ko bicika mu Burundi.
Mu gisagara cha Kirundo no kukabare kwitwa Kinigi haratewe grenade yahitana ubuzima bw'umuntu umwitwa Savimana Ernest acha komereka umugore wiwe yitwa Niyuhire Odile harakomereka n'undi mu gyango bari kumwe n'Imana Matiya hamwe na Muka Musoni Emmanuela. Twebwe rero tubona yuko ari ubuzi bwa nabi nk'uko biri kora hirya no hino kugira ngo kumbure bereke amakungu uko bicika, ariko nibaza yuko atari gitero nk'uko mubivuga si gitero n'ubugizi bwa nabi nk'uko biri kuberaba hirya no hino.
Twagerageje kurondera burongo y'igipolisi mu ntara ya Kirundo kugira tumenye ko abakoze iryo bara baba baramenyekana, ariko ntitwashoboye kumuronka ku matelefone yiwe yarazimije. Yamara Mustani wa komine Kirundo yabwije urya Amerika ko bariko barakorana n'igipolisi mu kurondera izo nkozi z'ikibi, avuga ko n'ubu zitaramenyekana.
Murazi yuko hatewe grenade bashobora gusanga n'uwateye grenade ahurura mu bandi. Twe twarahashitse intwaro n'abajije umutekano n'abajejwe ubutungane hamwe na bene gihugu, ariko nta kintu kimwe gushika no musi turatora twashe dukurikira twarahije ryo cyose dukora.
Mu gitero giheruka Mustani wa komine Kirundo yari yasavye abanyagihugu kwikora ko ibigwa nisho batunze batayifitiye uruhusha ivyagereranya no kubika ikara mu gashambara mu Kirundo. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Tuve mu Kirundo noneho tujye mu Rutana. Umuntu umwe warufungiye muri gereza ya Rutana yaraye apfuye arashwe n'umupolisi wari umuherekeje hanze. Mu gipolisi bavuga ko uwo mupolisi yitabaye ubwo umunyururu yarimo kugerageza kumwambura imbunda. Cyakora abo mu muryango w'uwo munyururu bo bavuga ko iyicwa rye ririmo ibintu bidasobanutse. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi ry'Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana.
Inkuru duhabwa n'aba mu micungara y'iryo bohero riri mu gisagara cha Rutana hari gihe c'isaha 12 n'inusu aho humvikana amasasa 3 akaba yumvikaniye mu bitoki biri nyuma y'inyubako z'iryo bohero mu itongo gye ukiri iryo bohero nyene. Mu nyuma y'iminota mike yibagifise ubwoba niho bamenya ko ari umunyororo yarashwe n'umupolisi. Mu gipolisi bamenyesha ko uwo munyororo yarashwe mu gihe yari kwaragerageza kwa kinko umupolisi yaramucunze maze uwo mupolisi aca rivuna.
Unagerageje kumwaka inko wowe umva aho tugira icyo rivuna. Kwemera ko gutwara inkoho nawe akakura ibigwanisho abapolisi bafite ubwa mbere no kwikingira aho nyene ubwa kabiri bagaca bakingira abandi mugabo bakingira abandi ari uko bariho.
Uwo mupolisi yamurashe niyo yari yamuherekeje hanze y'ibohero kurusha yari yahawe n'utwara iryo bohero. Imvo yari yatumye uwo munyororo asohoka ibohero akaja hanze ntitwashoboye kuzimenya ko twagerageje kenshi gusaba umubonano n'umukuru w'ibohero rikuru ryo mu Rutana umufasoni Laurence Nibasumba, ariko tumwibwiye ku itelefone yaciye akupa. Itelefone yewe dusubiye kuyihamagara Laurence Nibasumba ntiyashimye kutwitaba. Amakenga atangwa n'abagenzi ba nyakwigendera muri iryo bohero nuko mu gutaha bataciye mu irembo rizwi bibariyeri, ariko umupolisi yamucishije mu murima w'ibitoki inyuma y'ibohero ari naho yamurasiye. Ikindi abanyororo bavuga ko kitumvikana ni ukubona amasaha yo kwinjira mu ibohero ari saa 10 z'umuhingamo, ariko uwo munyororo akaba yarashwe n'umucunzi saa 12 z'umugoroba. Bakibaza ingene uwo mupolisi yemeye ko ayo masaha arenga. Abanyororo babandanya bibaza ukuntu umupolisi ari mu rwego rw'ibisobanuro ngereza ariwe yaherekeje umunyororo mu gihe bavuga ko ivyo bikogwa vyo guherekeza abafungwa hamenyerewe bikogwa n'abapolisi bo mu rwego ruto bita abaje. Kuri ayo makenga umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano Peter Nkuriki avuga ko ivyo ari bisanzwe ko umupolisi w'igisungerezi yoherekeza umufungwa. Ikindi abanyororo bafitiye kwa makenga nuko uwo mupolisi adasanzwe ari mu bapolisi bari mu gisata gicungera ibohero, ariko naho Petero Nkurikiye yishura ko abapolisi bajeje amabohero ari bake cyane bakenera abandi bapolisi bo mu bindi bisata baza kubunganira.
Ibyo ko bimaze kuba kenshi igihe twota boboro guruka ntibabonye ko bataraho muri birashoboka birakogwa kuko muri pese basanganywe efektive ntoya. Umupolisi forume ashobora gukora akazi kose kakogwa n'abari munsi yiwe mu makategori abajya batahari ababrigade barakora ibyo bahora bakora.
Uwo munyororo yarashwe yitwa Ndaruseye Elias batazira kwabo aturuka muri komine ya Musonga mu ntara ya Rutana yarafunzwe yagiriza ubusuma bukabije. Amakuru dukura muri sentare nkuru yo gukira intara ya Rutana nuko Ndaruseye yarakira umwere kuko atari bwacire ibwo rubanza mu Rutana. Fidel D'Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Ibi byashize byase igihe cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni radio yanyu. Uruhare rw'abapfasoni mu nama nshingamateka ntirugaragara neza. Ibivugwa namwe mu bahoze ari abashingamateka b'abapfasoni barimo Pascazi hari barimo Christine Nitereka, Pascazi Minani numwe mu bantu baherutse kwandika kuri ibyo urwo ruhare rw'abashingamateka b'abadamu. Akaba rero yaranditse inkuru irambuye ivuga uruhare ko nta ruhare rugaragara rw'abapfasoni babashinga amateka mu Burundi ko rutagaragara neza mu byerekeranye n'umutekano muke urangwa mu Burundi. Abatumirwa muri iki kiganiro ni Pascazi Minani na Christine Nitereka yahoze ari umushinga amateka. Tubanze twumve Madame Christine uko avuga kuri icyo kibazo cy'uruhare rw'abashinga amateka b'abapfasoni.
Abapfasoni mu nama nshingamateka barafite ibikorwa basanzwe bakora, hariho ishyirahamwe bafite n'abakenyezi b'abashingamateka, kandi rimwe na rimwe turamaze kumva ko batanguye gukora iryo shyirahamwe. Hanyuma rero abashingamateka nk'uko nanjye nayibonye ndi mu nama nshingamateka, n'ubu barafise uruhara ruhambaye. Ariko rero twibuke yuko ku bintu biraba ubu muri ino minsi benshi birakenewe yuko dufata ijambo tukavuga, yaba umushingamateka yaba umurundi uwo ari we wese. Icya mbere twohera ko ni uko mu kibura turasaba urwaruka kugwaruka muri ino minsi tuko turaraba urwaruka turabona umengo barashushe cyane, hano tugakebura n'ababyeyi kuko ababyeyi n'isego dufite ijambo rihambaye cyane rwose, kuko nta kuntu umubyeyi yabona umwana wiwe atunze ikigwanisho hanyuma akanuma. Birababaje rero muri ino minsi kubona hariho ababyeyi benshi umengo bariko bareresha abana babo amagrenade. Ibyo bintu rero nta muntu n'umwe yaba umushingamateka cyangwa yaba uwundi wese bitohagarika mutasi. Rero abakenyezi mu nama nshingamateka kumbure ngira ngo nubwo baheze igihe gitonya batanguye, turamaze kumva amajwi yabo, turamaze kumva bagendera abanyagihugu, turamaze kumva kandi bagenda guhumuriza hirya no hino mu ntara, kugira ngo kumbure bamwe bamwe ntibabikurikirana kuko kumbure ngira ngo babafatiriwe n'indi mirimo yabo cyangwa boba bumviriza ibindi boba bafite ku mutima gusumba. Mugabo twe turamaze kumva hirya no hino mu ntara mu makomine ko abakenyezi b'abashinga amateka turamaze kumva amajwi yabo, turamaze kumva bagenda kuremesha abenegihugu bababwira ko baguma batekanye bafatanye mu nda.
Madame Christine, Madame Christine ni tika mu gisagara cha Bujumbura niho habaye ingore cyane rwose z'umutekano. Murashaka kutubwira niba abafaso niho baje hamwe bakaja cyane cyane mu makariti avugwa ko atamutekano hari bagahanura ikabagakoresha nk'ibiteramo ibigane?
Mu busanzwe mu bijyanye n'umutekano uruhara runini murabitse namwebwe ko uruhara runini ari uko baje ku mutekano, kuko nk'ayo makasiye haguma havuga amagrenade cyangwa havuga intoho. Ni ukuvuga cyane cyane abajejwe umutekano barahakorera rwose, kuko turumva yuko iyo habaye nk'ikintu cyangwa iyo havuze nk'igrenade turumva yuko abajejwe umutekano bagenda bagafasha. Hanyuma rero abakenyezi nabo nyine baravuga, turamaze kumva bagenda hamwe bahanura. Ariko biragoye kwinjira nk'ahantu uzi yuko harangwa amagrenade, ahubwo nk'abashingamateka cyangwa abakenyezi bandi bose twavuga tuti reka duhanurane twese abakenyezi turabe duhanura ibibondo byacu, kuko ijwi ry'abashingamateka turamaze kumva yuko barapfuga kandi nubu turazi yuko bari ku kibi
ikintu nk'abafaso nibi wamaze gushikiriza cyane cyane nko mu bintu bikomeye vyaranzwe mu Burundi aho twovuga nk'ivyerekeye hari ikibazo cari ko kirashikirizwa c'inteko zoza gucungera umutekano mu Burundi abafaso ni nk'uko muwizi bagize umurwi utari muto muri muna mashiga mateka 30% n'igitigire kinini hari ikintu bo barasohoreye hamwe bakavuga ati twebwe duhagaze kuri ico kibazo duhagaze ngaha imvuza zadutumye dufata iyo ngingo neza
abafasha bo bashinga mateka aho bahagaze kuko baserukira abanyagihugu baragiye mu banyagihugu barabumviriza barumva neza yuko abanyagihugu batekanye arumva neza yuko ibyo nteko atacozije bazije kubafasha kuko bonyene umutekano abajejwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi bo barabona yuko bishoboye abishoboye abanyagihugu rero bamaze kubagendera kumva icyo bagona no kuvuga rero abashinga amateka bahagararaho abene gihugu babatoye bahagaze
Madame nitegeka muri iki gihe haravugwa ibintu by'amagrenade aterwa hijya no hino kandi nkuko mwavyumvise muri iki gihe kenshi abicwa n'abana batoyi eka bari bafite imyaka iri munsi ya 20 mbega ico kibazo ku ruhande rwanyu mwahuze mu bashinga amateka mukivuga kwiki
ku ruhande rwacu yo na twebwe kabaho kibara bashinga amateka kandi tukaba turi abakenyezi tukaba turi ababyeyi icyo navuga kuri ibi bijyanye n'urwaruka no kubahanura navuga nko kubahanura kuko ikijyanye n'igrenade itewe uwari we wese ari hafi yayo nimba ari nyina uwayiteye nimba ari mushiki uwayiteye nawe akamo muri abo baba bayiteye rero ni ukuvuga abantu batonze ibigwanisho nico no bakebura novuga nti nukuri iki gihe kirababaje kuko nta mwana wo gukinisha gerenade kandi nta n'ukuze wo gukinisha gerenade atabifitiye uburenganzira nosemerera rero abo bantu bose batonze abantu batonze ibigwanisho ko bobahanura nk'ababyeyi ko bobahanura nk'abakunda igihugu ko bobahanura abakunda uburundi twabo bwabibarutse n'ukuri tukareka kureresha ibondo amagrenade kandi tukareka kureresha abagabo bacu amagrenade ubona wese ko mu nzi hari ikigwanisho akavuga bati aha hariho umuntu afite ikigwanisho atagifitiye uburenganzira rero rero nosemerera kuri ijwi rya Amerika ko mwarenze mu ntumira mvuga nti umwe wese ku ruhara rwiwe yumva yuko akunda igihugu cyiwe kuko amaherezo twese mu Burundi amaherezo twese ni ngaha mu gihugu twosaba rero yuko uwo muntu wese ariko arakinisha ikigwanisho ariko arakinisha igerenade n'ukuri yo kumva yuko ikiremwa muntu atari uko tokinisha igerenade n'ukuri ndasemereye ababyeyi banyumva urwaruka runyumva kuko ni ku neza y'uwari we wese ikuneza y'ugwaruka ikuneza ya twese ikuneza y'abantu bose baba mu gihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hijwi ya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twatumiye umufasoni aherutse kwandika ika mu kinyamakuru ngaha aherutse kwandika ko abafasoni mu Burundi bagize umurwi wa ushika nka 30% mu namashiga mateka ika badashikiriza cyane cyane bimwe biboneka cyane gose ibibazo biri mu Burundi bijanye n'umutekano akabatera kamuko abo bafasoni rero bo rushirizaho kuvyo bari basanzwe bakora kugira ngo baterere bage ico baterereye batanye impanuro cyane cyane kugira ngo umutekano ugaruke mu Burundi mufasoni Pascal Zimina ariko nabo nyene twatumiye telefone iracagoranye turabandanya kumurondera ariko muri aka kanya turafite umunyu wa radio ijwi rya Amerika Gilbert mwiriwe neza
yego mwiriwe
muratwumva
ego ndabumva no kuri gatano kuri gatano kandi nonye kubashima no kwimwe ku mutima kuko nuguma mutwirwa mu kazi cy'ago mukatuganiriza nk'abanyagiye ku Burundi
murakoze gushima
Ego haratuvuga rero duhagaze ngai bujumbura kweri ibintu bimeze neza aho ngeza amaso atari hamwe hamwe hazi n'utameze nabi.
Ego me murasa. Umutekano wagarutse twumvise ko hatewe amagrenade mu bibanza bitari bike.
Ego ego byashike nko muri vire aho bita kuri kotebu aho mu yende hose byashike byabaye ariko kabisa rero bibabaje biteye isoni. Aho bishobora gushika umuntu akugwana n'umuntu afite ikigwanisho mugenzi we akazawuturagira nake mu bana ariko arengana bajya ku ishuri ariko yo mu yandi majambo ukaba wumva ngo undi mwana ngo ibitero ngo byabaye ngo kubera hapfa y'abana ngo ni leta bikoze undi mwanya wo haba igitero hakapfa umusirikare ukumva ngo ni rede tabara cyangwa se n'undi mugore wafashe mu bigwanisho kandi ibintu nabo birababaje ingaruka yo kiganiro mu izina mwari mwadutumiriye ko mucyatumye muduhamagara cy'uko ukuntu abafasoni ataje ntibarashikirirwa.
Ego
nukuri nibarabe kuko niba bageze imbere yacu twe nk'urwaruka kuko niba batuba hafi niba baduha ifungurwa niba bagerageza kutuyagisha nukuri niba bagerageze barabe nyine bosemerera barabe baze baduhanura bahanu abo bana usanga bafite ibindi byiyumviro bitandukanye n'indi babahaye bagerageze kubaba hafi babereke ko atanyungu yo gusinyika ubuzima bwa mugenzi wawe cyangwa se atakamaro bazishyira bikuramo usize ko akamaro kari ku gukurikirana inyungu ziwe bwite no gukurikirana amashuri iyo kabisa mu cyumviro cyo hantu mu rumwe ngo byogende ko n'abundi dushyize mu ngo mu rumwe nta nabyo byo kwa tugeze kandi twoza kwa mu njyana ariko ni basemerere.
Murakoze Gilbert madame. Ni Christine ni teka mwavuze ko abafasoni naho abantu benshi batumva ibyo bakora bama bari ruguru mu gihugu hagati batanya impanuro ikaba bakora ibishobotse byose kugira ngo umutekano ugaruke ariko nkuko mushana Gilbert abivuze uruhara rw'abafasoni ruracakeneye gushika ubu arasaba aratera kamo gasaba ko borushirizaho muri kakanya kandi ni turabonye umufasoni twa twatumiye wundi Pascal Minani muri beneza
amahoro amahoro
muraho murakomeye.
Ego namwe.
Na mahoro turiko tuvuga cyane cyane ku rwandiko mwashikirije madame Minani Pascal muvuga ko uruhara rw'abafasoni rukwiye kuboneka cyane gose abafasoni mu Burundi bagize umurwi ushika 30% mu namashiga amateka mukamuvuga rero ko muri iki gihe hari uruhagarara mu Burundi uruhara rw'abafasoni rwari rukwiye kuba rusumbirije nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire icyabatumye mushika kuri iyo ngingo yuko urwo ruhara rudahamba rudakwiye ruriho ariko rudakwiye cyane gose.
Muri iminsi turimo y'ingorane mpora mbona abantu batandukanye bavuga abasitu abakenyezi bo muri societe civile nibo bavuga gusumba abandi ahama nkibaza nti abakenyezi batowe n'abanyagihugu bari hehe. Constitution number yarabahaye minimum ya 30% ndabitahura ni question ya égalité kungana abakenyezi n'abagabo mugabo igitigiri bafise ni igitigiri gikomeye kandi umukenyezi kuba ari umumama abera umwana kura abona mama amuhakarurero umwana kura abona mama amubarira ico agomba gukora none uwo mukenyezi ashitse muri politiki ashitse muri parlement iyo role yo kugira ngo abandanye abe wa mukenyezi wa mumama asohoka muri parlement akajya muri quartier aho abana bariko bararoha mu ibarabara n'amagrenade kuki batasohoka muri parlement ngo baje kubwira abo bana bati rwaruka ubuzima suko nimuje ku ishuri barabe kote zose kuko ingorane je kiko kirantera makenga muri uyu mwanya no kubona ingene urwaruka rw'u Burundi ruri ko rwafata inzira mbi nkiyumvira nti ejo cyanke hirya y'ejo ingorane zizoba ari nyinshi iyo silence ndiko ndabona ku bakenyezi bari muri parlement niyo inyenkieta kuko naba mama barareze bafise amajambo yo kubwira abana bafise ingene bashobora kwiyadresa kuri jeunesse ikabatahura gusumba uko abagabo bari muri parlement cyangwa bari muri politique en général bashobora kwaprocha abo bana ngo bababarire ako kazoza ka jeunesse y'u Burundi hariko karantera makenga muri iminsi.
Icyo cyari gice kiganiro muri Sanga ku byerekeranye n'uruhare rw'abacinga amateka b'abafasoni ku byerekeranye n'umutekano. Cyutirero twari kumwe biganiro byacu by'isaha na habihuri bihumurije, tubashimiye kudutega amatwi. Hari Bill Barber ku buhanga bw'ibyuma na Fatuma Karara Alimasi na Eugenia Mukankusi kuri mikoro. Mugire ibihe byiza.